radio kubwayo.
Albert Ndwayo ni wari mu buhinga bw'ivyuma ndabaramukije mwebwe mwese muduteza biri kaze murano makuru mu Kirundi agizwe na zimwe mu ngingo nkuru nkuru zikurikira. Amashirahamwe ntabariza na VDP aharanira agateka k'abanyororo arashigikiye icyumviro cy'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH uherutse gusaba umukuru w'igihugu kubandanya igikorwa cyo gutanga ikigongwe ku bafunzwe kugira ngo ibitigiri by'umurengera mu mabohero bigabanuke ndetse n'abafunzwe aho nyanzwe amategeko nabo nyene ngo barekugwe. Komine Rumonge irabandanya kwakira ku bwinshi abahunga intambara iriko ibera mu gihugu kibanye cha Kongi haraneye intwaro rusangi. Mustantera amenyesha yuko ubu barengewe agasaba ubufasha. Ubukene mu miryango n'indazindaro biri mu vyatumye abana bashika kwijana baheba kwiga mu mwaka w'ishuri uheze ku ishuri shingiro rya Mugerama ya kabiri iri muri zone na komine Nyanza urongoye igisata c'indero n'inyigisho mu ntara ya Burunga akabasaba abajejwe intwaro guhera ku mitumba gufasha kugira aze haramenyekana igituma umwana aheba ishure mu kanya muca mubikurikira mu ido n'ido byana makuru.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Dasubiye kubaramutsa. Ishirahamwe riharanira agateka k'abanyororo AVDP rirashima icyumviro cy'umugwi ujejwe agateka kazina muntu CNDH usaba umukuru w'igihugu kubandanya atanga ikigongwe ku bafunzwe ngo kuko vyogabanura ibitigiri vy'umurengera mu mabohero. Jean-Pierre Ninteretse umushingwamanza akaba naserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko avuga ko ibigwiza abantu mu mabohero ari uko hari ibibazo vy'amatati usanga vyahindutse ivyicaha agasaba abantu bose bafata ingingo zijanye no gupfunga abantu kwisunga amategeko.
Twarumvise ko umugujeje agateka kazina muntu CNDH wasavye ko umukuru w'igihugu yogira ikigongwe abanyoro bamwe bamwe bapfunzwe kugira ngo habe igabanuka ry'abanyororo bapfunzwe. Twebwe ku izina rya AVDP twarabishimye cyane kandi turabateri intege cyane bo biri mu bintu bafasha kugira ngo abanyororo bagabanuke canke batezurigwe kubera hari abapfunzwe bamwe bararekuwe by'agateganyo abandi barahejeje umunyororo baciriwe abandi atana amadosiye yabo bafise. Ibyo byose rero byotuma n'izi ngorane z'uko bari benshi mu busho butandukanye byogabanuka. Hanyuma kandi ikindi nacyo nuko hobaho kureka kuza barapfungira abantu ikivunga bafatiye kuri ibintu byinshi nko gupfunga umuntu ngo yibye igitoke canke abantu baba bafatiye amasezerano bahanye nk'amahera ukazibona barazanye ngo ni icaha. Ibyo byose nibyo bituma n'ibintu abantu baba benshi mu busho kuko hariho ibintu biba bikwiye kuja mu matati ugasanga mugaba bigize ivyicaha. Nico gituma rero hobaho kuraba neza kuri abo bantu bafata ingingo bose kugira ngo ibyo bintu bigabanuke. Hanyuma ikindi naco hariho ingingo y'361 ishinga ikora ibikorwa rusangi ku nyungu z'igihugu nk'ubwo bwaha buto buto bugira igihugu bigategura ngene ibyo bintu byokogwa kugira ngo yaba umuryango w'uyo nyene ariko arakora yaba igihugu kibirongere mwo inyungu hanyuma na leta igabanure ibintu byo kugaburira abantu no kubaraza eka n'ababaraba bose bigabanuke byo bari byiza. Turashimye rero ico cyiyumviro cy'umugwi jeje agateka kazina muntu CNDH hamwe nyakubahwa umukuru w'igihugu yo bishira mu ngiro ko babisabye byo bari iteka ku gihugu atezuri yabo bapfunzwe eka n'imiryango yose n'igihugu kigasubira kwahombokera ko naco kirahombera iyo abantu bicaye batariko barangura imigambi batariko barakorera igihugu.
Ishirahamwe ntabariza rivugira abanyororo naryo rirashima ico cyumviro cy'umukuru w'umugwi CNDH basaba ko umupfungwa ahejeje ikiringo cy'umunyororo yorekugwa gataha. Jean-Marie Shimirimana arirongo yasaba inzego z'ubutungane kwihutira gutunganiriza abanyororo basubire mu miryango yabo.
Natwe mwishira hamwe ntabariza turashimiye inama nkuru ubutungane yimviriye kuhindura mushikiza manza kizigenza wa Republika igaca izana umupfasoni tuzi kubuntu tuzi kukunda umwuga wiwe atashaka kucafura ariko kandi rero tukamusaba ko yoca arekura babanyororo bamwe bari barejejwe n'amasentare uwo yasubire yari yaragumije mu mabohero abo bantu ko botezurirwa bakaja kwidegembya rero niho duca tuvuga tuti mwishyiramo ntabariza nabo bantu barekuwe turavuga ko tubaha impanuro baze birinde ico basubiza mu nyororo kandi birinde nico tuma basubira kugira ico bapfa n'ubutungane aho rero niho dukogira tugasaba abacamanza nabone ko boja ku kivi bagacimanza umunyororo yera kera ufise igihano nawe akamenya ati ndi ngaha nzi yuko ejo nzotaha umunyororo wanje uheze tukanavuga rero tuti mwishyiramo ntabariza ingingo se barundi yo yaba yavuze atawa naba imigwi nirekugwe yabone nabonye tukaca tusaba ko iyo cyo bishikwa mu ngiro buno nyene ariko kandi tugahanura abayobozi b'amabohero amwamwe n'umuyobozi bukuru bw'amabohero ko buryo umuntu iyo yambayize yahejeje umunyororo nta n'umunota n'umwe nta n'isegonda yarakwiye kuguma mu iryo bohero yarahejeje umunyororo kuko ibyo ntibiraba mushikiriza manza ntibiraba umukuru wa sentare biraba umuyobozi w'ibohero mbere aho twaca dutera kamo umuyobozi mukuru w'amabohero kw'ico kibazo kigira guhiwe kugira by'ukuri umunyororo yamaze umunyororo wiwe ace ataha ubwo nyene atana kimwe gisabwe.
Komine Rumonge yo mu ntara ya Burunga yararengewe n'ibitigiri byinshi vy'impunzi zihunga intambara yo muri Kivu y'ubumanuko muri Kongo iharanira intwaro rusangi bivugwa na Augustin Minani mustanteri w'iyo komine mu gihe mw'ijoro ryo kuri w'Imana ikigo c'imfata kibanza cakirirwamwo impunzi co mu makombe ku mutumba Mutambara kimaze kuzura izindi mpunzi zikarara mu kibuga c'umupira w'amaguru izindi nazo zikarara mu kivuko c'ubudandaji ca Rumonge mustanteri atera kama abanyarumonge gufasha mu bifungurwa bitononekara vuba abafatanya ibikorwa na leta nabo bafashe mu gushikana vuba izo mpunzi mu makambi yabigenewe. Ni inkuru tubaza Jean-Pierre Misago.
Ahejeje kubona ko impunzi zari zarungiswe mu kigo cy'imfata kibanza bakirirwamwo mu makombe ya Mutambara bagarukanywe ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya komine Rumonge icyo kigo cyarengewe akabona ko n'icyo kibuga cyuzuye kandi hari abari baraye ku kivuko cy'ubudandaji cya Rumonge no mu micungararo. Augustin Minani mustanteri wa komine Rumonge yaratangaje mu ijoro ry'uyu w'Imana ko komine Rumonge yarengewe n'ibitigiri byinshi by'abahunga umutekano muke muri kivo y'umanuko. Bamwe muri izo mpunzi bari bagifise ibifungurwa bikeyi bahunganye abandi ntavyo bari bafise. Aha mustanteri wa komine Rumonge atera kamo abarongoye n'abandi babishoboye kwegeranya ibiharage, umuceri, ifu, inete z'ibigori, amavuta y'amamesa, umunyu kugira ngo izo mpunzi ntizicwe na kigoyi zikirindiriye gushikanwa mu makambi yabagenewe. Ashima ko hari abanyarumonge bitanze bagatanga makamyo afasha kunguruza izo mpunzi ziva mu gisagara cya Rumonge zija mu makombe hataruzura. Kubafatanya bikogwa na leta y'u Burundi muri ico gisata nabo mustanteri wa komine Rumonge asaba ko hokogwa ibishoboka byose kugira ngo mu makombe bajanwe mu makambi yabagenewe. Aho naho abakiri mu gisagara cya Rumonge hakenya amazi meza n'utuzu twa sugumwe dukwiye baronka aho bungururizwa. Ivyo biruko mu gihe no mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku kivuko cy'ubudandaji cya Rumonge habone ku bwato bunini butanu bwarimwo impunzi zitari bwururuke. Hagataho impunzi imwe yarapfiriye kwa muganga aho yari yanyarukanywe kuri uyu w'Imana yashitse agwaye arembye nkuko musandiri wa komine Rumonge bivuga. Jean Pierre Misago mu Rumonge, Radio Isanganiro.
Isanganiro. Isanganiro.
Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'indero abana bagera kwijana kubarenga amajana indwi nibo bahevye ishure mu mwaka w'ishure uheze ku ishure shingiro ya Mugerama ya kabiri iri muri zone na komine Nyanza mu ntara y'indero ya Burunga. Ubukene mu miryango n'indazindaro bikaba biri mu bituma abana baheba ishure ku bwinshi muri iyo ntara, biremezwa n'abavyeyi babo co kimwe n'abayobozi b'amashure. Mashirahamwe aranira agateka k'abana muri iyo ntara nka FENADEB baremeza ko hariho n'abahebeshwa ishure kugira bajanwe mu gihugu ca Tanzania guca amafaranga. Ni inkuru tubaza Clovis niyo nkuru.
Uyo ni umwana w'imyaka 13 avuga ko yahebeye ishure mu mwaka wa mbere ni ku mutumba Mugerama zone na komine Nyanza intara ya Burunga. Mu byo avuga ko byatumye aheba harimo kubura ibikoresho by'ishure. Naho ngo hariho abaheba bivuye ku bugaba bw'umwana, uno mukenyezi aremeza ariko ko ubukene butuma cyane abana batabandanya ishure.
Gituma usanga nk'ubuzima bubi gasanga nyene biragorana cyane uburyo ama inform makaye tugatusanga biragorana naga kuko karimwo gatusangura n'igituma abana benshi no bakiga uburobyi bisaba binjemwe ibintu byo kuroba cyo kuji Tanzania kurondera ubuzima bataraheza amashuri.
Biremezwa na Mbonimpa Mathieu umuyobozi w'ishure shingiro ya Mugerama ya kabiri avuga ko abana bashikijana baheze ishure mwaka w'ishure uheze.
Turabona abana baheba bamwe turiko turatohoza dusanga baheba kubera ubukene, abandi nabo bagaheba kubera ababyeyi babo babataye ugasanga basigaye barezwe n'umubyeyi umwe. Tugereranije umwaka uheze abahebye barashitse kubana ijana.
Naho biruko mu ishyirahamwe FENADEB rihanye na gateka k'abana i Burunga baremeza ko hari n'abantu bahenda abana bakabahebesha ishure babajabukana hanze y'igihugu. Eric Bukeneza umuhuza ibikorwa muri iryo shyirahamwe asaba ko amategeko yokora ku bantu bahebesha abana ishure.
Ikintu cokorwa gusumba kuba ari uko amategeko yokwirikizwa mu gihe abantu bafashwe bajabukana abana kindi gihugu kubakoresha canke imbere banashaka no ngaha mu gihugu. Iyo umuntu yafashwe muri ivyo bikorwa bibi nk'ivyo vyo gukoresha abana bataragera bohanwa amategeko akurikizwa.
Ivyo kandi biremezwa n'ishirahamwe FVS abagenzi b'abana. Diodone Manampa asanzwe nawe ari umuhuza w'ibikorwa muri iryo shyirahamwe asaba abantu bose gukorera hamwe na cyane cyane abajeje intwaro kugira umurindi w'abana baheba ishure abandi bakajanwa hanze y'igihugu ugaba nuke.
Hari abana benshi usanga bagiye Tanzania kandi bakagenda bakiri bato, mugabo biratubabaza cyane kuko arabo dusiba gusanga bagarutse atakintu na kimwe babazanye. Turamaze kwakira nk'abana barenga ijana n'abandi kandi batwagwa n'abantu rega nabo turiyo turabivuga. Icyo ni ikintu gikomeye administration bateza gukora cyane gusa kuko ubonye nk'imodoka cyangwa amamoto ukabona abantu bangana uko bose bagafatira intuze rimwe kuko haba hari umuntu ariko arabatse ntibashiremo ingufu bajejwe umutekano bajejwe intuze ni abo bantu babaronde batwara abo bantu hanyuma bashungiye n'imipaka banabifata mwana nahajya mu kinywa wabi bavuge bati abantu bose twese tugerageze twumve yuko nidukoze niyo twabasanze bize twese nukuri abo bana ntibazogenda.
Kamwe mu bavyeyi eka n'abayobozi bamwe bamwe b'amashure bakabona ko umugambi wo kugaburira abana ku ishure wakomezwa cyane, ivyo babona vyoterera mu kugabanya abana baheba ishure kubera inzara.
Urongo y'igisata c'indero n'inyigisho muri iyo ntara avuga ko bariko barakurikirana kugira ibitigiri vy'abana baheba ishure bigabanuke. Ndikumana Elias agasaba abajejwe intwaro guhera ku mitumba gufasha kugira haze haramenyekane icatumye umwana aheba ishure, agahamagarira abavyeyi kongereza inguvu mu gukurikirana abana babo.
Abavyeyi nibumve yuko umwana umubungika ku ishure ariko akaguma ari uwawe, badufashe gukurikirana kuko ibintu turiho turabona cyane cyane hari ibintu bizohava bitugora naho twafashe ingingo zikomeye. Turafise ikibazo gikomeye cy'inda zishyushye, sinzi cyabaye, sinzi ingorane aho ziri. Abana uraburungika kuja kwiga ahenshi bagaca bakubindura uko atashitse ku ishuri. Dusaba ababyeyi badufashe kuko abana nibarera abana uko bakuze, bareke kubaha umwidegembo ryose ku buryo babona ko abana bokura ibyo bipfuje. kuko nubundi ibyo byose cyo turakora izi ngufu zose ziko ziraje mu bikorwa ababyeyi basha dufashije ngo turonke abana b'abarundi bakiye uburundi tuzaba dusanga turiko turarera dukora ubusa kuko turafise amaka atari make y'abantu batwarinda cyane cyane mu gisagara mu bisagara niho nabuze kuri tuzovugana n'ababyeyi nzoca kubarondera n'icarumonge naho inyanza rumonge ni iki mbere ntibaje Tanzania gusa ariho nabaheba bakaguma nga cyane bakabita nyine bakagusanga ariko barayerera ni nabaje kubakizawo si bake ariko abo bose nibyo turiko turasaba dusaba intwaro tukasaba n'ababyeyi turasaba ko boje baradukurikiranira hose umwana ahebye bakurikirane ku muvyeyi bamaze kwereka umwana mukuye mu ishuri agiye kandi tumenye umwana iyo yaroye musanzwe twa turaho ko twogira icyo twitanga dremasere dukurikirane neza mbega umwana avuye mu ishuri kubera impo z'ubukene avuye kubera ubugaba avuye kubera ko hari uwo muhenda henza mujanye avuye kubera n'ibyo dushaka kuzopanga duciye kuri bajya abo bari ku mitumba baturere Burundi biratuzoje turamenya icyatumye umwana wese atishuri kandi nubabwira ko abana batamashuri by'ukuri muri Burundi barahari ni benshi siba ya mbere z'imbere ni rumonga irimo n'igice cya cegereye ukumoso kwegereye Tanzania ikiyaya cyose barimo ni ishe cegereye Tanzania rusanga abantu baheba ari bake ni ntara yo hagati ya Bururi Bururi si benshi baheba na 15 si benshi ariko hasigaye abana baraheba ari benshi cyane
ibikorwa byo kubaka habakinyi babigeme bihindurira bita vestiaire mu rurimi rw'igifaransa ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku mugwa mukuru wa commune Kirundo mu ntara ya Butanyerera bigeze kuri 75% kwijana bivugwa na Space Niyonzima ajejwe umugambi dukine twese wishira hamwe Play International umugambi uri kushigwa mu ngiro mu ntara za Bujumbura buhumuza na Butanyerera abigeme bakina inkino za judo na ultimate mu Kirundo biciye muri uwo mugambi bahora bihindurira ku kibuga bakavuga ko iyo nyubako igiye kubakingira ihohoterwa bagirirwa bihindurira aho bose babona n'inkuru tubaza Evariste Nzikobanya
turi kuri stade Bushaza ku mugwa mukuru wa commune Kirundo ikibuga kuva kibaho kitari gifise aho abakinyi bihindurira uno munsi iyo nyubakwa iriko yubakwa ku mfashanyo y'ishyirahamwe Play International kandi bikorwa bigeze ku ntambwe ishimishije nk'uko byemezwa na Space Niyonzima ajejwe gushyira mu ngiro umugambi dukine twese
turamaze gutanga inyigisho zifatiye ku kugwanya amabi yafatiye ku gitsina inyigisho zihamagarira abana babigembe kwijukira inkino inyigisho zihamagarira abana babigembe kwiyemera mu bijanye n'inkino hamwe n'inyigisho kandi zifatiye ku kuntu abana b'abahungu bohaguruka bagatera intege abana babigeme kugira ngo bijukire inkino mu bijanye na sport hanyuma kandi muri uyu mugambi turiko turubaka inyubako izoba ijejwe kwakira abana babigeme na cyane cyane ko twabonye ko abana babigeme bagira ibibazo iyo baje ku kibuga gukina bakarondera ahantu bihindurira canke aho babika ibikoresho vyabo ugasanga birabagora kuharonka umugambi ugeze ku bice 75%
abigeme bakinira judo na ultimate ku kibuga ca Bushaza biciye mu mugambi dukine twese ngo bagiye gukira ihohoterwa bahora bagirirwa mu kwihindurira ku kibuga abantu bose babona Gateka Benita akina urukino rwa Ultimate ashima ko bagiye kuronka aho bihindurira.
Nyubakwa tuyakira neza. Bwa mbere twahinduramo mu itere cyangwa mu tundi tugongo. Gusubira tuza turihindura mu nyubakwa kwa twubakira. Le International tuyishimira kukigo yagize yo kutubakira. Inzu za turihinduriramo irakoze cyane.
Mustaneri wa commune Kirundo nawe nyine ashimirishira hamwe Play International ririko rifasha kubaka aho abakinyi bihindurira Engineer Jean Belkimas ndikuriyo agasaba n'ayandi mashirahamwe gufasha kugira ikibuga cha Bushaza cubakwe kijambere
igikorwa ntidukeneye kugisiga hagati mpaka tukimaze mpaka iyi stade iheze kandi ni byiza yuko iheze twadushiraho icapa hajya tuvuge tuti Play International yaraterereye Fondation Nkazamyami yaraterereye kugira ngo nabana bazokwaruka baze bavuge bati haraciye abantu nicyo re tubasabye mudukundire uko buryo buke mufise mubandanye mudodoza umbere namwe bazobumvira hama dukora ibikorwa vyiteka
mu ntumbero yo gukomeza umugambi dukine twese wa Play International imigwi yabigeme bakina inkino za rugby na ultimate mu Kirundo bakaba baronkejwe imyambaro yo gukinamwo ku munsi wa gatandatu w'indwi heze
Amakuru twari twabateguriye ni hano duciye tuyagarukiriza mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye yakoze na Albert Nduwayo yari mu buhinga bw'ivyuma mubandanye mugira ibihe byiza
Francine ndiyo kubwayo